VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti na mu bagenzi mwese turi kumwe. Ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa Mungu tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Abo batanu bafashwe ngo bakore muri ya miso, abo barundi bavuga yuko barimo sivyo namba na gatoyi kuko nta murundi numwe akora kuri ico kirindiro abo bafashwe bakorerako.
Uwo ni Colonel Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, avuguruza amakuru amaze iminsi yandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi no mu binyamakuru, afise intumbero yo gucanisha mu gisirikare cy'u Burundi. Ni mu kanya gato. Kanya gato kandi tugiye kubashikiriza amakuru yerekeye ibihe vya Ramadan abo mu idini rya Islamu barimo muri iki gihe, kumwe n'andi makuru yerekeye intambo ya y'intore. Mugume ku maradio yanyu. Igisirikare cy'u Burundi kirabeshuza amakuru agize imisa atangwa ko hari abasoda b'abarundi bari muri Amisom muri Somalia bari mu kagwi kabaherutse gufatwa bagurisha ibikoresho vya gisirikare. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza ejo ku munsi wa gatandatu yavuganye n'Ijwi rya Amerika avuga ko abavyanditse bafise intumbero yo gucanishamwo ingabo z'u Burundi. Ibindi kuri inkuru Eloge Willy Kaneza.
Amakuru aherutse gutangwa n'iperereza rya Somalia nuko hari abasirikare b'ico gihugu bafatikanya na bamwe bo muri Amisome mu barungitswe kugwanya intagondwa za Al-Shabab mu kugurisha ibigwanisho n'ibikoresho vya gisirikare. Iperereza rya Somalia rikemeza ko abasirikare 10 bavuka gihugu na 5 bo muri Amisome bafatanywe itonga. Bimwe mu binyamakuru na cane cane vyo mu gihugu c'u Buganda vyanditse ko muri aba basirikare ba Misom harimo abarundi. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi avuga ko bakwiragije ayo makuru bakeneye gucafuza ingabo z'u Burundi. Colonel Gaspard Baratuza asigura ukuntu izashikirijwe atari ukuri.
Abo batanu bafashwe ngo bakore muri ya Misom, abo barundi bavuga yuko barimo sivyo namba na gatoyi kuko nta murundi numwe akora kuri ico kirindiro abo bafashwe bakorerako. Abarundi bakorera muri sekiteri ya gatanu abo nabo bafashitiwe muri sekiteri ya mbere aho bita Hodan bita Bernardin Junction, ikirindiro kiriko abasirikare bo mu gihugu cha Uganda gusa ntibacanze. Simvikana yuko rero utova ku kilometero 250 ngubazwe kandi atrene mu karere usanzwe ucungeye kera. Noneho n'abategetsi b'igihugu cha Uganda baramaze kuvuga yuko abagize ibyo bintu bariko barabegeranya kugira babagire amadosiye abashaka nabo gukwegera ko bavuga ko harimo barundi nibaza yuko atabishingiye mu bireka.
Haraciye amezi bamwe mu barongo ya mashirahamwe yigenga batanguje urugamba rwo gusaba ko abasirikare b'abarundi bari mu bikorwa byo kurondera amahoro n'umutekano hanze y'igihugu botahukana. Ugo rugamba bitiriye Bring Back Our Soldiers mu Cyongereza rwashigikiwe kandi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Imva batanga nuko ku bwabo abasirikare b'abarundi bitumvikana ingene baje kurondera amahoro n'umutekano ahandi mu gihe mu gihugu cyabo hari umutekano muke mbere abantu bicwa. Umuvugizi w'igisirikare ayibonamo umukino wa politike wo kwikunda no kwikwegerako.
Surukundo bwa mbere runini bafitiye abarundi igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare ubwa mbere ho cyabajanye mu gihugu cha Somalia haba no muri Centrafrique ntibagiye bagiye gutembera canke gukora utundi tuntu duto duto, bagiye batumwe ko namakungu kuko hariho ibikogwa vyiterabwoba kwisi ivyo rero bagiye kugwanya. Umwansi rero ugiye kumutegerera kure ukamugwaniriza iyo ari yari karateguye ivyo ubukozi ikintu kinini. Abara bavuga ibi rero ngo bagaruke basubire murazi yuko hari harananiranye n'amakungu ibihugu bya rutura byari byarananiwe biriruka birasubira inyuma byaracureshe rwose ku buryo Somalia kiraba igihugu nk'ibindi. Kumva rero bariko baravuga ngo nibagaruke basubire boreke uwo mukino umukino wa politike bakukinira handi hanyuma mugaba kareka abasirikare bari gukora igikorwa mpuzamakungu kigwanya iterabwoba ku isi bagakora kuko umunsi boreka igikorwa c'iterabwoba coshika isi yose vuye hajya nyene nabo bariko baravuga aho bavugira hari naho bote bagashikira mugabo sivyo tumifurije.
Colonel Baratuza ahantu b'abanyepolitike kurabira akarorero kuri Amerika aho baba bategetsi baba batavuga rumwe na leta bose bashirikira ingabo z'ico gihugu iyo ziri mu bikorwa byo kurondera amahoro mu bice bitandukanye by'isi.
Iyo bakinye imikino yabo ya politike bakabona bibataye kwa amazi canke ni bashitse ku byo bashaka gushika ko ningoga bamwe bashaka kuza kuvuvudikira inzego zidakina politiki inzego zo kwivuna abansi n'umutekano mu bisanzwe izo umunye politiki mu gihe ashitse ku butegetsi arazikoresha kugira zirangure amabanga zijejwe gukingira igihugu n'abanyagihugu mugabo kubona abandi bavuga bakaje hariya kwisunza iginzu ngo nizigira ukuye zizunguzwe gucyawe bakazishaka kuzicanishamwo bakoresheje mbere n'umuryo bw'amahera uca wumva yuko hariho ikintu kikibuze banye politiki bamwe bamwe bigihugu cacu leta zunze ubumwe za Amerika aho bamaze gushika kure iyo umwansi aboneka yaba uri muri leta yabo tari muri yo ico kintu baragihuriza kubagira bati iki gikorwa ingabo zitegeze kugikora uku bakacumvikana ko mugabo gasubira mu bya politiki byiwabo mu nyuma bwo kugura amaso kuko mbega abandi ko babikora bigakunda kandi benshi usanga bizeyo inzego zijejwe iki gikorwa cyo kwivuna amaso n'umutekano bozireka koze barazi tomagatoki kuko nejo naho boshika ku butegetsi bazuzikenera umaze gusambura izo nzego naho botsinda simbo naho botwarira ko nizo nkingi y'igihugu igihugu naco kizomaguma kiraho nima tabagoma kugurisha make
igihugu cyo Burundi cyatanguye kurungika abasirikare muri Somalia kuva mu mwaka w'2007 amasezerano cagiranye n'umwe bwa Afrika nuko ategerezwa kujama batayatandatu ibatayo yose imara y'umwaka umwe igacitahuka mu gihugu u Burundi ofisi y'abasirikare barenga 500 abajayo bose babanza guhabwa inyigisho z'ukingira amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamakungu ushika ubu abasirikare bose b'u Burundi baronkejwe bene izo nyigisho iruhande y'izo nyigisho abasirikare b'abarundi bagera ku bice 80% aho bita abaformateur mu gifaransa baronkejwe ubumenyi bwo gutanga bene izo nyigisho mu bindi bihugu u Burundi ni igihugu kigira kabiri gifite abasirikare benshi mu rwego rwa misome mu gikorwa cyo kugwanya al-Shabab eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
uruhagarara
rahumiwe bega mana yanje ibintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba Tureke bintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuri umusereko nanje nkawo murengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Indwiraheze abo mwidini rya Islamu batanguye ukwisonzesha kiringo c'imisi 30 bamara bisonzeshije kirababera karyo ko gufashanya hagati yabo Fidelite ishatse yaragendeye imiryango y'abayislamu mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi aradushikiriza uko vyifasha
mana ikintu cyo gufunga ni kintu yaremye kuva kera cyane cyane nk'ikarine ya Muhammad yavuga ati ni mufunge nkuko bafunze abatanguye ruvi jambo cyo gufunga ryatanguye kuva kera
mana yakiza mfaume isa numenyesha mana umudini rya Isilamu ariko atanga umuco ku nkomoko yo kwisonzesha cyangwa gufunga ku bari muri iryo dini ikiringo cy'imisi 30 cyo kwisonzesha bamara kubwomenyesha mana nakajya gukunga ubumwe no gufashanya hagati y'abayisilamu
intumwa yacu Muhammad avuga yuko indya z'umwe zirabakwiye babiri izababiri zirabakwiye batatu niyo nziri yo dufashanirizamo uko biri kose turabisabikanye iyo habonese umuislamu yoba atifise bica bituma yuko atoburaho futuru nk'abandi na muislamu yobura gufuturu canke akabura hajyama canke icari cyo cyose kandi abayislamu bagenziwe bari
turi mu gisagara ca Makamba aho bita mu Giswahili ni urwo rw'uwitwa Sudiminani isaha 12 z'umugoroba abiwe bifunze bafungurirako ziburi minota iri munsi ya 10 imyiteguro yo kubafungurira yarembeje aho muri uru rugo twagendeye
ibikombe ni iby'iki
by'icyayi
kwari byinshi none
n'ababinyweramo ni benshi
Mufisa abantu bangahe abafungura nga
jewe mu bisanzwe mfisa abantu barenga 30 amafungura ngaha buri mwaka kuva tubaye urabona ko nshaje twebwe akazi kacu ahantu gufungurira abantu mu kwezi kw'Ramazani nico twishinze tuze impembo ku mana
ongeze pane
bari banyuko banyiza baninge
ubona bari kurarura ifungwa zigenewe abiriwe bisonzesheje ico benshi bita kufutura hihwejwe abantu bahari no byinshi bifungurwa umengo na hantu habereye umunsi mukuru
ibimiko muraro ari abantu bangahe
abantu 20
basangira kuri isiniya
bose bakoranirako
abiyongiri bavuye he
bavuye mu mihana hirya no hino abagabo bazakurira kwaba bakenyeze bariro kwaba
mu bafungurirwa muri urugo harimo abahaza kubera ko badafise uburyo nabandi babitumwe n'izindi mvo
ndinga kubera turi mu gihe cy'amafungura ya Ramadhani
kwe kintu mutari wanyu
ko muhiri wacu atari abayisilam kandi idini ya kisilamu ivuga ati uyufunze sangira n'abagenzi b'abayisilamu kandi ifungurwa mufungure zibe zateguye nk'umuyisilamu
kubera umugabo utarunga indobo yari muri siri kenda gufungura ngaha kubwira musangire kandi mutarunga indobo kandi kubwira mubane mu rugo n'amakosa cyangwa bisira cyangwa kubisira
udushaho bimisi ngaha
ukwetse
n'ubundi mukomboni
sinamukombora bitari mu mategeko
iki kiringo cy'iminsi 30 abayisilamu bamara bisonzesheje hariho abo kigirira ingaruka mbi akabona ko badandaza indyo zitetse ibyo bita ama restaurant muri mu Gifaransa uyu mukenyezi atubwiye ko yitwa Joseline akorera ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu Giswahili ibice 80% bya muri aka karere naho mu gihe cy'iyisilamu uyu mukenyezi rero avuga yuko agahomba ari kenshi muri iyi minsi
abakiriya benshi b'abayisilamu nibo bahora bakunda kujya kudushorera baba bafunze benshi ku murango nico gituma turonka abakiriya ije kugera arara kare ntivyarara twateka ibiro bitanu tukabivyarura byose ubu nawe duteka bitatu birarara canke bikirigwa yo turahomba sana nkuko umuga kuva mu gatondo gushika saa 6 twadandaje 2000 kare twadandaza nka 11 15 mu ijoro twashaka kudandaza 20 ariko mu ijoro twashaka gutahana 5000 canke 6000
Kungurukana bumenyi wezi 3 Islam Web akaburungu net haritswe ko mwaka 2012 aho mu gihe cy'Islam mu Burundi bagera kuri 10% abo cyo kimwe n'abandi b'Islam ku isi yose batangiye kiringo cy'amafungo ku munsi w'Imana uheze ku mugambo kuri intara ya Makamba Fidelite Ishatse ijuru rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubona bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko.
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ko ndumirongo
bibi. Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
eh namwe bwa muri he
kwijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mu basanga mu buri baraheze mu bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ubunaho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza mushikirijwa na studio ijambo mu Burundi
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaramutse nongeye ndabayikaze bakunze ibikiganiro Ntorere Kazoza cha studio Ijambo. Turacyari ku ruhara rw'abakenyezi mu vya politike. Tukaro bibemereye ejo bundi uno munsi igice cya kabiri ikiyago cerekeye iruhara rwabo bakenyezi. Krisi Munezero nubwo aracyari kumwe n'aba batumire batatu. Umukenguza amateka Benoit Tenizigimana yatowe mu ntara ya Ruyigi. Honorable Marceline Bararufise yahoze ari buramatari w'intara ya Rutana hamwe rero na Jocelyne Bucumi aserukiye ishengero rya Fekabu muri kino kiyago. Uno munsi bakarabira hamwe nimba vy'ukuri abakenyezi batowe mu nzego ziserukira abandi bo bavyifashemo neza. Na cyane cyane bakaja kurabira hamwe igikwiye gukogwa kugira ngo abakenyezi baserukirwe vy'ukuri. Krisi Munezero ijambo ni rwawe.
Mufasoni Joseline Ucumi mwibaza muravye aba bakenyezi bari mu migambwe bakenyezi bari mu nzego mwibaze ko bavyifashe mu neza
ugerageje kuraba kandi tukaraba ukuri kuko ibintu vyifashe mwiyo migambwe yose meje kudondagura nta mugambwe numwe urongawe no mukenyezi kandi ntibisigura yuko abakenyezi nabo batobishobora hanyuma uravye ibyo bice 30 kwijana bisabwa mu nama nshingwa bikogwa mu migambwe nikuvuga yuko abo bakenyezi batatu barimwe kuri bose 10 basanzwe bagize iyo nama dufate ucu sanga niyo hageze ko biga abo bashira ku ntonde ingene bigenda cubona yuko abantu babashinga nahe nibo babari benshi bigacha bituma rero mu gufata ingingo zingene babatondeka wa mukenyezi ari imbere naho yogomba kuvugira abandi bakenyezi babishoboye ntibiheza ngo bikunde bashikigwe
ubwo hoho mwibaza yuko boba ico kibazo bagishika ko iyo bari ko baravuga ibibazo bigoranye mbega ninde bicegera cambe cy'umukuru w'igihugu mbega ninde aba umukuru w'inamashinga amateka mwibaza kwico kintu kumbere baheza bakagishika ko canke bagishika ku ruhande
yego turiko turadugira aho nyene nibaza ko uko twoheraho hasi ugahera ku gwego rw'intara mu migambwe gushika no muri komite ku gwego rw'igihugu usanga icyo kibazo kiguma ari cyo nyene noneho naho bo kwandika ko ari 30% twabyumvise hari naho badashika hanyuma rero icyo gihe hageze intonde cyo wumva yuko abenshi nimo baca biha ibibanza bya mbere ahubwo abo bakenyezi bari imbere by'ukuri baravuga ngo bijwi ryawo ntirigiraho rishika bagerageza kuvuga hanyuma abakenyezi by'ukuri mu bisanzwe n'abantu bafise ishaka bafise umwete mugabo gacusanga nkuko duheje kuvyumva none ku ntonde ntibari bwishireko urumva yuko nubwiye ko azorindira upfuye cyane uhawa yandi mabanga kugira ngo babone kududza naburya rero bazoduza azogera gushikirwa ryari urumva niba aduza wa mukenyezi yagira kane ubundi agasanga agira munani usanga by'ukuri ari kibazo kandi sino bishira mu migambwe gusa by'ukuri naho icyo kibazo mutakimbaje ariko kindavye naho merereye no mu mashengero giye kuraba bakenyezi barabishoboye mugabo nk'ubu buhamagaza inama y'abapastori naho buhamagara atamashengero yose bayahamagare abapastori baze ko biri kose ku bapastori 200 nta bakenyezi 10 woro kire ni kintu cyerekana yuko by'ukuri umukenyezi ashoboye ariko kugira ngo ashobore gushika ku icyo kibanza agishikanwa ko nande ibi rero nibaza yuko ntabwo ari umukenyezi ashoboye kubikora wenyene nuko abo bashinga nawe nabo batahura bakabona yuko kujya umukenyezi asanzwe ari umufasha mu rugo batahure yuko haba no mu mugambwe umukenyezi ari umufasha bakagira ati nomero ya mbere ko ari umuntu umugabo ya kabiri nawe umukenyezi bakaza baravanga gutyo kugira ngo rero umukenyezi nawe ashobore kuronka ikibanza gikwiye cyane baramenyene bohindura ho kuvuga 30% bashobora gutanga ikibanza ciza ibitigiri byiza bishobora guha ikibanza by'ukuri umukenyezi bashaka kuvuga tubu nibe 50% bangane kuko nibaza yuko no mu mashuri umwana wese aje kwiyandikisha ntibabanza kuvuga ngo ngubura mwishire twandike 70 babahungu 30 babakenyezi bwo buje wese baramwakira rero kuko nkunda kubiraba mu migambwe mbege iyo bahamagaye inama ko dukunda kubibona mu mateleviziyo n'ahandi abeshi saba kenyezi utsura abakenyezi nibo batamba abakenyezi nibo sanga ari benshi nibo barindira bari no kuzuba kandi benshi baje n'amaguru banashaka si benshi baza n'imiduga abakenyezi nibo bama bahari kandi kubwishi kandi na kare nibo benshi rero nibaza yuko icyo kintu bakwiye kugifatirako bakaraba ingenzi umukenyezi nawe yoronka ikibanza kuko abakenyezi bijambo bariho
Sangiri kiyago Sangiri jambo ni kazoza Kazoza
Nagira ngo mukurangiza kino kiganiro tugira ico tuvuze kubijanye ni kumuntu yokora muri ibi bihe kumburengira ngo abatari bake batanguye kuraba iyo 2020 amatora kurikira Mbega mukenguza amateka Benoit Nizigimana Kenyezi yatowe na cyane cyane ku nzego ziri hejuru nk'amwebwe abari hasi bo mwitega kwika mu Kenyezi uwundi mugenzi we yo mwitega kwiki
urakoze twebwe mbere biroroshe kuko duvise mu mezi atataheze kugira kane kose duca dusubira mu mitumba urumva uretse ni uko kwezi tuba turi mu mitumba dusanzwe duvise novuga ngira ngo nkitegeko sino gitegeko kuko itegeko hari gihe umuntu ukwitegeko utaryiyumvamo ariko nyene dusanzwe duvise nyene imigambi minsi yose kuwa gatanu duca dusubira mu mitumba Urumva rero ikintu umuntu akora uja muri babakenyezi mukayaga bakakora
bavuga bati muja kuvuga iby'imigambwe muri mwo wabandi by'umutekano ugasanga ka kajamo ku mukenyezi
ni mwo cyane cyane tuyaga ibigo y'abakenyezi hanyuma tukavugana ugasanga keshi mbere urababwira uti byogenda uku kugira bimere nuku mu bakenyezi tukabakuramo ibintu by'ubwo bako keshi na keshi cyatumye abakenyezi tugomba kuza turishira inyuma habaye ubwa mbere mengano vyita yuko habaye ubwoba kuko abagabo baradusize mu yuko abakenyezi atacu dushoboye ivyo rero nitse tukesha ni tuja kuganira n'abakenyezi tukabereka yuko dushoboye kandi tukababwira ni bikenewe kugira ngo umukenyezi ashobore nawe gutera intambwe
hari ico mwo ikumbuye gira ngo ubutumwa mwoha abandi bakenyezi nkamwebwe bari mu nzego zikomakomeye nkamwebwe ariko kumbu urengira ngo uyu munsi batatangura kuyumvira yuko 2020 ari mu myaka 4 n'amezi make
je ni batware wese yuko musanze ikintu cyose giheze haba haciye haba intango nkuko amatora musanze hajya yaraheze habaye hacaba rero gutegura ayandi matora ico gituma rero kuyategura si kuvuga ko nuko genda muri 2019 ahubwo kuyategura no guhera kwari guheranye muri 2015 mu kwezi mwisanzwe ku 8 kw'icyenda amatora no kuvuga heze nico gituma umuntu wese yoba yaragiriwe ibako ryo gutorwa canke n'ubundi wese yafashije kugira ngo kuko hariho benshi bafashije kugira ngo n'abakenyezi batogwe ko abajye bafashije mu kuja guhimiriza abakenyezi Bocha biyumvamo yuko ahubwo nimba bataratangura ntibo baracerewe kandi mugabo baracerewe ari naco gituma rero umwe wese uja kukivi yaba uwatowe canke yaba uri mu mashira hamwe yafashije kugira ngo ico gikorwa cyo guhimiriza tugasubira rero gutegura amatora ya 2020
ndabashimire honorable Marceline Barufis mu mugambwe umuntu mukenyezi wese abarimwo mu gwego gose mukenyezi barimo na cyane cyane dufatire ku mugambwe kuko turumva ko henshi na cyane cyane mu nzego ziri hejuru hari n'abavuga ko no hasi burya naho nyine gakora buhoro buhoro umukenyezi uyu munsi yokora gute na cyane cyane umukenyezi w'umunye politike kugira ngo uyu 2020 tuze tubone ko ari igihindu
umukenyezi w'umunye politike ikintu cya mbere yokora nico mugenzanje avuze kugumana n'abandi abo bandi abo bakenyezi bandi abo banyagihugu bandi abo banyamigambwe mukagumana mugabo kandi bamwe bose jewe ico niyumvira nobanza nkagira novuga nkagira gute variwasiyo sinzigene no kivuga neza mu kirundi ko umugambwe wose ugenda ukarabuti aha iwacu
kwisuzuma
twisuzume twinegure twike buke duce dutangura rero gushinga imigambi mishasha iroresha nyene mu matora ya 2022 na 2022. Urumva rero nica gituma nibaza nti hagati mu mugambwe bobanza umwe wese bakisuzuma tugaca natwe twisuzuma nk'abakenyezi mugabo kandi nabo bayoboye imigambwe babagabo je kubwanje sino kwisuzuma ntababona none ko mbona hageze ko dutondekwa ariwo badutondeka jewe no muhamagara nyene waturongoye ku rwego rwa komine rw'intara rw'igihugu ingonone tuvugana ingene abakenyezi boduga boduzi gitigiri kugira ngo tube turitegura hakiri kare hanyuma rero icanyuma nyene twoca tugira nuko twoca dusaba ayo mashirahamwe yose yadufashije yuko yotangura kare ni nkuko nyene nari ndabivuze hanyuma biduha umwanya ukubanza kuyaga n'ivyashobotse mu nyuma yaho twigiye ivyashobotse byakunze hanyuma tugaca twumvikana ingene twobihindura hanyuma rero tugaca turoresha amaso kubikwirikira rero novuga nti namwebwe nobabwira nti mwebwe nayandi mashirahamwe abishoboye tutangure kare
ego reka ijambo rya nyuma turihe mu faso ni Joseline Bucumi mu mashengero no kumbure mu yindi migwi ifasha imitima y'abantu twovuga yuko hari ico mushobora kuba mwofasha umukenyezi uyu munsi avuga ati nakeneye kuja mu nzego inzego zaba mu mashengero zaba mu vya politiki n'ahandi hantu hose ashobora kugira ijambo
murakoze cyane bwa mbere novuga yuko abantu bari mu mashengero nabo nyene bari mu mashengero barafise aho batwagwa
mubona hari ico mwofasha mugiye gufasha mukanya niyo mwasohoka
ego murakoze cyane twama twanafashije kandi nabo no gushishikara kuko abo mu mashengero baratahura ko Bibiliya irabivuga ngo ntakuganza kutava ku Mana kandi ngo twubahe abatuganza rero bisigura yuko umukenyezi ahari ubundi waba uri mu rushengero wategeza kwerekana karorero keza hanyuma maze kuba karorero keza ugatanga intererano yaho usanzwe ubaye mva rero abo bakenyezi basanze bari mu ishengero turabahimiriza kandi n'ubu novuga nti tugiye kubahimiriza kugira ngo bumve ko intererano yabo ari kirumara harya baherereye haba ku mutumba bakaduga ndazi yuko no mu bashinga mateka no mu bakenguza mateka ndetse no mu bashikiranganje abakenyezi bari abakenyezi bakijijwe turifuza ahubwo kuronka n'abakenyezi baba n'ivyegera nabo yene bakijijwe aho twizera yuko ahubwo bona fasha cyane bagatanga intererano yabo kugira ngo kumbure ibikorwa by'abakenyezi bishishikare gutera imbere gose rero tugiye kubahimiriza kugira ngo bumve yuko ata muntu numwe akwiye kubasinda bibazwa mu iterambere y'umukenyezi cyanke mukubaka igihugu cacu.
Murakoze Krisi, murakoze nanga batumire mwari mwamwitavye abandi shimiye nimwe bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza cha studio ijambo. Jerome Nyenzima nti murorandwe mu banyu no mu vyanyu na butaha.
Cari ikiganiro ntorere kazoza. Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora, n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ahani naho duhereje ibiganiro byo kuri no saha mwakoze cyane kudutega amatwi. Mbaje gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimira na Fatuma Kalalali Masia dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Turabararitse kubandanya mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano kuri Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi. Tubibutse ko mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri 104 nibice 3 FM I Kigali. Site yacu ya internet nayo ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Kuri Twitter no kuri Facebook naho nyene niho turi ni radio yacu VOA. Mwakoze mugire umugoroba mwiza.